Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ku munsi wa mungu kw'igihugu ciwe ari igihugu cemera ubwigenge na demokarasi, ari nako gituma adashobora kwemera igisabo c'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamusavye ko inzego z'igihugu ciwe zota muri yompi abatavuganwa n'ubutegetsi baherutse gutangariza ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi ivuka ry'ubunani rushasha rurwanya leta ya Kongo rugizwe n'imirwi irwana n'abanyepolitike. Aha Perezida Ruto yari mu biganiro na bimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu gihugu hagati muri Kenya.
Jana majuzi kulikuwa na mkutano
kwa hivyo 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 na wateke siwa Kongo bari izoze wabu gako Kenya sari kuye kwe mela kwe hivyo tangazo isoka ahudu hagaza nga Kenya nuko tuliki hivyo chemela demokrasi kandi murabi hivyo hami yesha makuru na muhunumu alanza kubaza leta imbele kutangu imuru iya yoyose rero barato hivyo tangazo hano Kongo hivyo kumanyako tuli uwahagariki murabi Kenya yubaha demokrasi nta muntu twahagarika ngo ni uko yasohoye itangazo dufatiye aho dushyize ibyo yabishyirije nyuma yaho ku munsi wa gatandatu igihugu cya Kongo gitahukanye abagiserukira muri Kenya hamwe no muri Tanzania ku cyicaro cya EAC. Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo ku wa gatanu mu ijoro yari yavuze ko ibyatangarijwe Nairobi bitazijana. Ari mu biganiro n'itangazamakuru Kinshasa.
Créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts?
Je crois que c'est la vie de la politique et de la guagne, 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 et de la guagne. Idabaye bizogira ingaruka kuko Kenya itegerezwa kudusigurira neza ni gute igihugu dukorana dufashanya mu gerageza kugarukana amahoro mu buseruko gishobora kwakira ibikorwa by'umugumuko nankeka twazora ingaruka mu migenderanire ariko icyo mubamenya ni uko Kenya ibirirwa kwisigura. Zimwe muri izo ngaruka kandi ambasaderi wa Kenya yahamagawe mu mpera z'indwi kuja kwisigura mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Kongo kubera ubutwara bw'imigenderanire atari hafi nk'uko leta ya Kongo yabyemeje. Mugabo Perezida Ruto asanga abategetsi ba Kongo bashingwa n'ubusa abivuga yitanze kw'akarorero.
How many people issue statements and get against me every day? People are issuing statements as president. That is what a democracy is all about. In any case, Kenya here have the biggest...
Na wanu wanga ahi na sohora matanga za nyekeye muri Kenya wimuzi. Niko demokrasi yubatse. Kandi murabizi, Kenya kisilina makuru ikomezo kuhisi. Nicho ya wanu waza kuronde. N'uburenganzira bwabo gutuma ko ambasaderi wabo kubera itangazo ryasohowe. Ariko jewe, sinopfa gufata umuntu ngo ni uko gusa yasohoye itangazo. Uko siko kumeze, ibyo si demokarasi, iyo si Kenya mwese muzi. Ewe, turatandukanye. Ibihugu byubahiriza demokarasi mu buryo butandukanye. Kone nanga kwa gatanu yishuye ijwi rya Amerika, icyatumye we nawe bafatikanije bashyiraho iryo huriro.
La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternative.
Demokrasi ya demokrasi ya Kongo ni igihugu cyemera demokrasi kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere yo kubisikanya ku butegetsi. Ariko ikibabaje ni uko tubona warakwiye gukomeza uwo muco na dusubije inyuma imyaka 60. Ikibazo ni washaka gukora ku deta. Turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ku gihugu cyibira mu igamba. Ariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa. Ibitekerezo byandikishije sibyo. Amatora azoba. Imihari nyeshamba ihari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na Evans Kwa n'umuntu atubaha ibyo yemeye yananiwe ku mpande zose. Ibyo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji ahubwo rimwe na rimwe umengo nta n'izibaho. Ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi.
Son échec a fait que non il y ait faillite de l'état, faiblesse de l'état, sinon absence de l'état. Et c'est ce qui génère les groupes armés.
Ikibanza yavugiyemo ni nacyo Perezida Tshisekedi na Vital Kamerhe bari bahuriyemo bungurunani mu 2018. Icyo gihe Perezida wa Kongo yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika avuga ku ngorane zo mu buseruko bw'icyo gihugu.
Il faut d'abord se baser sur les populations locales, les collectivités locales.
ubwambere na mbere no guca ku bantu bahaba amoka hatuye no kuraba abatware tukavugana tukabashira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo ikindi naco no kugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu uyu munsi inzego z'umutekano za Kongo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu bibanyi kuko tuzohora turababanyi ubuzima bwacu bwose twebwe tuzorengana ariko amareta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu by'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacako bidafatiye ku moko
muri ako gace ka Kongo n'ubu hacyavuga ubwicanyi mbere n'abajejwe umutekano bicwa n'abasivile barahari ero yo urika neza ihuje Amerika.